下。Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro tumvikanira kuri FM 104.9 na FM 102.2 mu Burundi nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3.
Kubaka mu bishanga gukora ibikorwa bidakwiriye mu bishanga ntago byemewe kandi nta muntu uri hejuru y'amategeko nubwo waburimbo ababifite byose nta byangombwa bakwiriye kubikura so icyo dukora turabafungira ubwo baraza baduha gahunda y'ikintu bagiye kubikura.
Iyo ni Koleta Ruhamya, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira ibidukikije mu Rwanda, avuga ku ngingo ya Leta yo kugara inyubakwa zubatse mu gishanga. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo icyo Leta y'u Burundi yibaza ku murwi w'abahinga ba ONU n'ibyo iheruka gushikiriza ku Burundi. Turababwira kandi amakuru y'inkino mu makungu n'ayandi. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini. Ariko reka imbere yaho Rosine Munezero abanza bashikiriza yavugwa mu makungu yabateguriye. Rosine, hirya no hino ku isi havugwa make.
Hirya no hino Aloise havugwa makuru atandukanye. Reka tuyahere ku mugabane wa Afrika. Muri Kamerun aho umwana w'umwigeme iturikije ku gisasu mu gihe yari mu musigiti mu buraruko bw'icyo gihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Icyo gitero cyahitanye abantu batanu bari muri uwo musigiti cyongera kirakomeretsa n'abandi. Uwo mwigeme yari afise imyaka iri hagati ya 12 na 13 yinjiye muri uwo musigiti mu masaha ya mbere y'igisabisho nk'uko byatangajwe n'uburongoye intara ya Mijiyawa Bakari iri hafi y'umupaka wa Kameruni na Nigeria. Nta mugwi n'umwe gushika uburiyitiri ico gitero. Yamara umuhari w'iterabwoba Boko Haram uramaze gukora ibitero bitari bike muri ako karere kagabura ibihugu bya Nigeria, Chad, Niger na Kameruni mu ntumbero yo kuhashinga Leta ya Kiisilamu. Ivyo bitero bikaba bikorwa kenshi n'abakenyezi hamwe n'abana. Ishiramwe ry'abaharanira gatare y'akazi na muntu wa Amnesty International ryaratangaje mu ndwi iheze ko abantu bashika ku 400 bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero mu bihugu vya Nigeria na Kameruni kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Nayo kuva mu 2009 abashika ku 2020 nibo bamaze gupfa, abarenga imiliyoni 2 bakaba basigaye mu kangaratete. Abantu bashika kuri 32 barasize ubuzima mu ntureka zabaye hagati y'intara ya Oromia na muri Ethiopia hamwe n'intara za Somalia nk'uko byatangajwe n'uwahoze hari umukenguzi amateka ho muri Ethiopia Boko Ali Omar Alale. Yabwijwe ijwi ry'Amerika ko ayo matati yabaye hagati ya moko asanzwe adacana uwaka ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Awade, igisagara gito kiri hagati y'ibisagara bya Harare na Dire Dawa. Omar Alale yavuze kandi ko abahitanywe n'ubwo bwicanyi barabikorera utwabo batewe bari mu mazu yabo. Gushika ubu abategetsi ba Ethiopia akaba ataco baravuga kuri ubwo bwicanyi. Mwamenya kandi ko intureka hagati iyo migwi uko ari ibiri imaze amezi atari make, umurwi umwe wose ukagiriza uwundi ko ari ukora ubwicanyi. Igisirikare cha Leta Zunze za Amerika cyatangaje ko barwanyi batandatu muhari ya Shabab bahitanywe n'igitero cy'indege cyabaye kuri uyu wa gatatu mu bumanuko bwa Somalia. Icyo gitero kibaye kigira kane gikozwe n'abasirikare ba Amerika muri uku kwezi kw'icyenda. Mu itangazo ryashyizwe ahabona n'umusiri n'umukuru w'igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, rivuga ko habaye ibitero bitatu byagiye bigana abarwanyi ba Shabab mu karere kari ku birometero 260 ujya mu manuko bw'umurwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Ivyo bitero byabaye byakozwe n'abasirikare ba Amerika bari kumwe n'abasomalia. Ibitero by'abasirikare ba Amerika bikaba bimaze guhitana abategetsi batari bake bo muhari ya Shabab, harimo n'igitero cyahitanye umukuru wo muhari Ahmed Godan mu mwaka uheze nako mu mwaka w'2014. Mwamenya ko kuva mu 2006 umuhari Al-Shabab uri kuragerageza gutembagaza Leta ya Somalia mu ntumbero yo gushinga amategeko ya Kiisilamu muri icyo gihugu. Amakuru tuyabandanirize hano ku mugabane wa Amerika aho uwahoze arongoye Leta Zunze za Amerika Barack Obama yiteguye kwakira abarongozi baturuka mu mici itandukanye y'isi mu nama itekanijwe kuba mu kwezi kuza mu ntumbero yo kuganira ku bijyanye no gukorera igihugu. Mu itangazo yasohoye no mu butumwa yacishije mu video, Obama yavuze ko iyo nama izoba ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'icumi ni tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na rimwe muri leta ya Chicago. Kazobara kajyo ko kuja hamwe no kwigira ku bandi kugira abaze basubira inyuma baja kurongora abandi mu gikorwa cyo guhindura aho babaye. Obama yavuze kandi ko mu minsi iri imbere ishyirahamwe arongoye Fondation Obama rizotanguza imigambi itari mike rikongera rigatanga n'akaryo ku barongoye abandi kugira bafashe iryo shyirahamwe mu gikorwa gishinze cyo gutera intege abandi no gufasha abantu guhindura aho babaye. Muri Korea ya ruguru yashikirije ubutumwa bushasha bw'akagagazo ku bihano bishasha urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungoni rwafatiye icyo gihugu ku mugambi wacyo ujyanye no guhingura ibigwanisho ruhonyanganda hamwe na za misile balistike. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Korea ya ruguru n'ayandi makungu, rivuga ko ivyo bihano bishasha bigenewe kuniga igihugu ciwe n'abanyagihugu baco. Ubwo bushikiranganji bumenyesha kandi ko Korea ya ruguru izokongereza utwigoro twayo mu mugambi wo gukingira uburenganzira bwayo no bwo kubaho. Ibihano bishasha mu vy'ubutunzi byafatiwe Korea ya ruguru byafashwe mu ntumbero yo kwishura ku ngingo y'icyo gihugu yo kugerageza ikigwanisho ruhonyanganda gikomeye cyane, ikigwanisho cyatewe ku itariki zitatu z'uku kwezi kw'icyenda.
Urakoze Rosine Munezero ku makuru hirya no hino ku isi. Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa interinete wezi tatu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ubucamanza bw'u Rwanda kuri wa gatatu bwarasubiye kuburanisha urubanza rwa Jean Damascene Kabirima yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko no guhohotera ikiremwa muntu bamukeka ko yakoreye mu cyahoze ari komine Nyakizu mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane. Umucamanza yumvirije ibyabona bimuvugira. Bose barahakanye uruhara Kabirima aregwa bakavuga ko jenoside yabaye atari hari. Umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa yarakurikiranye urwo rubanza.
Abatanga buhamya batanu barimo bane bo mu karere ka Nyaruguru bwana Jean Damascene Kabirima avukamo nibo batambutse imbere y'umucamanza w'amushinjura ibyaha bya jenoside n'ibyibasa inyoko muntu ubushinjacyaha bumurega. Babimburiwe na bwana Jean Baptiste Kayiranga wo mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko ubwo jenoside yatangiraga ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane 1994 yari umukozi w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Yavuze ko hagati ya 2023 na 2024 z'ukwezi kwa kane yabonye bwana Kabirima mu mujyi wa Kigali ari kwa mukuru we wari umusirikare, ari naho yemeza ko yamumenyeye. Angeli Beringhusi ni umusaza warokotse jenoside yakorewe abatutsi wabaye uwa kabiri mu gushinjura bwana Kabirima. Yumvikanye yikoma abana be Desire Mazimpaka na Mukazera ko bashinje Kabirima ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bamubeshyera. Mukobwa washinje Kabirima ko yamufashe ku ngufu mu gihe muhungu we nawe amushinja ko yari mu gitero cy'abamuhigaga n'abandi batutsi bunge. Umutangabuhamya byose yabitsembeye umucamanza maze avuga ko jenoside itangiye iwabo yahunganye n'abana be mu Burundi. Mu magambo yabwiye umucamanza ati abana banjye narabahungishije ntawakomeretse nta n'uwigeze akubitwa n'inkoni. Avuga ko yumvaga ko jenoside yatangiye Kabirima ari umunyeshuri. Naho bwana Vincent Zirabatinyiwe ni umutangabuhamya wemera uruhare yagize muri jenoside yanasabiye imbabazi. Yabwiye umucamanza ko mu byaha byose yakoze ntaho yigeze ahurira na Kabirima nk'uko babimurega. Nawe avuga ko yari azi ko Kabirima yari ku masomo ubwo jenoside yabaga iwabo. Yemera ko yongeye kumubona mu kwezi kwa gatandatu bahunga. Uyu mutangabuhamya yemera ko inkiko zigeze kumuhanana na bagenzi be bafungwa amezi atandatu zibahamije kubeshya mu makuru batangaga kuri Kabirima. François Bihoye iki n'undi mutangabuhamya warokotse jenoside na ushinjura Kabirima yabwiye umucamanza ko Kabirima avugwa mu bagize uruhare mu mpfu z'abavandimwe be barimo se umwana we namushiki we ariko agakomeza gushimangira ko babeshye ruregwa. Uyu wemeza ko nawe yahungiye Burundi avuga ko igitero cyishe se yakibonye ariko ko atabonyemo Kabirima. Biho iki wemera ko yanabayeho vice president wa gacaca mu kagari ka Bunge ashimangira ko iyo Kabirima za kuba yaragize uruhare mu mpfu z'abavandimwe be yari mu mukurikirane mu nkiko nkuko yabigenje ku bandi. Yavuze ko mwikusanya makuru yarahagarariye ryarinze rirangira nta wugarutse kuri Kabirima. Stefano Ndahunga nawe wasoreje abandi batanga buhamya kuri iki cyicuro. Uyu musaza nawe warokotse genocide aturanye neza neza na Kabirima nk'uko yabibwiye urukiko. Nawe yabaye inyangamugabo ya gacaca yabwiye urukiko ko yakunze guhatirwa n'abantu atasobanuye mu gutanga makuru atari yo muri gacaca. Nkaho avuga ko bamusabaga kwemeza ko mushiki we yiciwe muri komine Nyakizu mu gihe we ashimangira ko yiciwe muri komine Kigemba aho bari bahungiye bari kumwe. Nawe yemeza ko genocide yatangiye Nyakizu Kabirima adahari kuko yari ku ishuri yagaragaye imunge mu kwezi kwa gatandatu 1994. Yumvikanye avuga ko ibirego Kabirima burana bishingiye ku makimbirane yo mu muryango kubera amasambu n'ibirego avuga ko bimaze imyaka 34. Kuba buranye bombi hakunze kugaragara ibibazo bike bahataga batanga buhamya bashinjura uregwa. Bwana Kabirima uregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu Rwanda muri 94 ibyangombwa bimuranga ijwi rya Amerika yabonye bigaragaza ko genocide yabaye afite imyaka 20 yiga muri seminari nto ya Karubandi Butare. Amatariki genocide yatangiriyeho hanaregwaho ibikorwa Kabirima avuga ko yari mu mujyi wa Kigali yasuye mukuru we wari umusirikare. Avuga ko nyuma yahavuye anyuri wabibunge ahunga akomeza muri Zaire. Aho naho avuga ko atahatinze ahita ahungira muri Kenya ari naho yaje gukomereza amasomo ye muri seminari nkuru. Nyuma Giroma ari naho yakuye doktora muri filozofia cyangwa icyazabwenge. Yabaye umwarimu muri kaminuza muri Kenya ari naho yigishaga filozofi n'ayandi. Ibyangombwa bya Kabirima muri Kenya bimugaragaza muri diaspora nyarwanda mbere y'uko atabwa muri yombi. Yafashwe mu 2011 ubwo yari yaje i Kigali mu nama y'igihugu y'umushyikira niba buri mwaka. Ku isonga yaburanishijwe n'inkiko gacaca zabunge mu 2011 zimugira umwera ahita asubira mu kazi muri Kenya. Habayeho gusubirisha mu rubanza bikozwe n'inteko ya Kibeho yareze Kabirima ibyaha by'ubwicanyi, gusambanya bo mu bwoko bw'abatutsi no kujya mu bitero. Iyo mu 2012 yamuhanishije igihano cyo gufunga imyaka 19. Kabirima yajuririye ibihano inteko Kanombebe yaturutse Kigali ramuburanisha. Maitre Pascal Munyemana umwunganira avuga ko ibyakozwe n'iyo nteko bidakwiye. Aravuga ko kuguma ku byaha bajuririye by'ubusambanyi ubwicanyi no kujya mu bitero iyo nteko yahimbye ibyaha bishya n'ibyaha byo gushishikariza umugambi w'ubwicanyi bw'abana b'abatutsi bo mu murenge wa Rusenge Nyaruguru, gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa, kugenzura no kuyobora genocide n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu. Inteko Kanombebe yahanishije Kabirima igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Uruhande rwe rwajuririye ibihano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe. Umucamanza Nyamagabe mu 2014 yamanutseho bikekwa ko ibyaha byabereye maze atisha agaciro ibyakozwe n'inteko Kanombebe, ategeka ko Bwana Kabirima ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Umunsi n'isaha yagombaga gusohoka mu munyururu, Bwana Kabirima avuga ko yahuye n'igipapuro kimutegeka guhita asubiramo. Hari amakuru ko abacamanza babiri bari bamugize umwere i Nyamagabe bahise birukanwa mu kazi, hanashyirwaho indi nteko iburanisha Kabirima amaze ishimangira igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka, humva batanga buhamya bamushinja. Wagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera ku wa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka wa 2017 muzokumva ihinduka mu rutonde rw'ibiganiro byacu. Makuru y'iminota 5 mwari mumenyereye kumva saa moya na saa mbiri zo mu gitondo ntituzoba tukiyashikiriza. Abari bamaze kuyamenyera tubasavye kutwihanganira. Ahandi naho amakuru yo hirya no hino ku isi mwahora mwumva kuva saa 11 n'igice gushika saa 11 n'iminota 37 zo mu gitondo kuwa gatandatu no kuwa mungu, azosubirirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ibindi biganiro by'inyuma y'ayo makuru bizobandanya nk'uko bisanzwe. Turabashimiye.
Tukiri mu karere, impunzi zikomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziba muri Uganda zire nubira ingingo y'ikigo cya leta gishinzwe impunzi cyahagaritse kwakirira impunzi zituruka muri Congo mu murwa mukuru Kampala. Zisabwa gusubira inyuma zikiyandikishiriza hafi y'imipaka. Mumeshi makuru y'ijya Amerika i Kampala, Inyatius Bahizi niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Abana batoya cyane bagera ku 10 hamwe na banyina bose barira icyarimwe bicaye ku rubaraza rw'igipangu cy'ikigo cya leta gishinzwe impunzi hano Kampala. Pekos Ndungutse n'umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyekongo namusanze kuri iki kigo aje gusura bene wabo barimo guhunga. Avuga ko icyemezo cyo gutandikira impunzi hano Kampala kibogamiye abarimo kuza gusaba impungiro muri iki gihe.
N'abantu benshi bahunga si abantu batuye mu mujyi, ni abantu bo mu cyaro kandi n'abantu babo badasobanukiwe amategeko n'uburenganzira bwabo kandi nta n'amatangazo atangwa abwira abantu ati uwinjiye mu gihugu cya Uganda ugomba kwanza guhitirana. Ubu rero bimvisa ko uvuye muri Congo Strait ugomba kuza guhitirano Kampala. Tukabona ko n'abantu kuba batabimenya leta irimo irabafatiranya mu bujiji. Hari n'igihe umuntu ahunga muri Congo kumva ko guhagararira hariya hafi y'umupaka wenda leta ya Congo cyangwa ibyo yabahunze hari ukuntu byamufatiranaho aho hafi.
Umuryango utabara impunzi ku isi HCR uvuga ko Uganda aricyo gihugu cya mbere ku isi mu kwakira impunzi neza ndetse no kugira amategeko azibera. David Kazungu n'umukuru w'icyo kigo gishinzwe impunzi mu gihugu yambwiye ko icyemezo cyo gutangira impunzi z'abanyekongo hano muri Kampala bitanyuranyije n'umucyo atariko ubushakashatsi bakoze bwasanze ko impunzi z'abanyekongo zaje kera zihindanga muntu zahawe zikaza kongera kwiyandikisha kugira ngo zijyanwe mu zindi nkambi cyangwa ngo zisabe kujya mu bindi bihugu zikoresheje izindi mpamvu zitatanze zikiza bwa mbere. Bwana Kazungu yongeraho ko icyemezo cyabo ari cyo gufasha impunzi zamburwa amafaranga na bagenzi bazo bazibesha ko bagiye kuzibonera ibyangombwa bizemerera kujya mu bindi bihugu byo hanze nko mu Burayi hamwe no muri Amerika.
We think it's uncourteous of a person seeking asylum to
ati,
not respect.
Twibaza ko atari byiza kugira ngo umuntu urimo gusaba ubuhungiro abatokubahiriza imyanya yashyizweho yo kwakiramo impunzi nk'ayitwa inyakabande nuko akaza hano Kampala. Ariko twaje no gusanga yuko hari abantu bahinduye gusaba ubuhungiro ikintu cy'ubucuruzi kandi bamwe ni impunzi z'abanyekongo ubwazo zigize abakomisiyoneri zibeshye izindi impunzi ko zigiye kuzishakira ibindi bihugu zijyamo n'izindi nzira nyinshi zitemewe n'amategeko zo kubona ubuhungiro hanze. Rero akaba turimo gufasha impunzi nshasha zitabizi kugira ngo nazo ziteye kugwa muri uwo mutego.
Not to fall prey to this enterprise that is there.
Pekos Ndungutse arongera gusobanura ibibazo babona muri uwo mwanzuro.
Ariko tukaho tubibonera nk'ikibazo nuko bafashe umwanzuro bihuse ntibawumenyesha aya mashyirahamwe bakorana n'ibiro bakorana ndetse ntibawumenyesha n'abantu. Urabona nk'impunzi z'abanyekongo ziri hano ni nyinshi bari kuza abantu bagera kuri polisi bakagaranti ntitubandika gasanga ntibabakiriye ngo babaho ibyo kurya ntibabaho kuryama kandi ntibabaha n'amafaranga bajyana mu nkambi.
Leta ivuga ko iki cyemezo bafashe kitari impunzi z'abanyekongo zonyine ngo ahubwo ko babanje no kugifatira impunzi irimo kwisuka mu bwinshi zituruka muri Sudani y'Epfo. Ukurikije imibare mishya y'impunzi itangazwa na leta ngo ku mpera z'ukwezi kwa karindwi Uganda arimaze kwakira impunzi zisaga imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana atatu izisaga gato imiliyoni imwe arizo muri Sudani y'Epfo zikurikiwe mu bwinshi n'izo muri Congo zingana n'ibihumbi amagana abiri na makumyabiri. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Umurwi w'ishyirahamwe ONU ujejwe agateka ka muntu utekanya kwiga ibyashikirijwe n'abahinga ba ONU bajejwe gutohoza kwigenekerezo rya 18 ry'uku kwezi kw'icyenda. Ibirego bivuga ko mu Burundi agateka ka muntu kahunyanzwe kandi kakibandanya gahunyangwa. Ambasaderi Willy Nyamitwe ari Geneve gukurikirana ibikorwa by'umurwi wa ONU ujejwe agateka ka muntu yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije icyo yibaza ku murwi w'abahinga ba ONU n'ibyo washikirije.
Icyo umuntu yokosora nuko abo bantu bavuga ko bakoze amatohoza mu Burundi bakiyita abahinga ni kinyoma kuko nta matohoza yakozwe mu gihugu cy'u Burundi. N'abantu bagiye begeranya utuntu tuzi raporo twagiye turasohorwa na ya mashyirahamwe yitwa ngo arigenga hanyuma baca bashikiriza ikintu ari intumbero ya politiki cyane cyane. Murumva rero yuko ata matohoza yakozwe nabo atavuga ngo n'abahinga bajejwe amatohoza ahubwo ari abantu bari bafise intumbero y'ugushikiriza ibijyanye n'ingingo za politiki zafashwe kera.
Aho ukera kwigenekezo rya 18 ryo ku kwezi kw'icyenda ako kanama gakorana kakihweza Burundi ikintu mwiteze ko kizofatwa ingingo mwiteze ko izofatwa n'ingiye.
Nawo uvuga ngo ingingo izofatwa n'iyi kuko inama ntiragera mugabo icyo umuntu ashobora kuvuga n'icyo abanyaburaya bifuza ko gifatwa nk'ingingo. Abanyaburaya rero bifuza yuko habaho ingingo ijanye no kongereza ikindi kiringo cy'umwaka kuri aba bantu biyitanga n'abahinga hanyuma mukamuzi yuko nabo byo bashikirije bavuga yuko bifuza yuko ya sentare mpanavyaha mpuzamakungu ariyo yofata ikibazo cyo Burundi mu minwe ije navyo mukamuzi neza yuko ari byo bamwe bakoresha mu gutera umutekano muke mu bihugu vya Afrika ivyo rero nivyo bifuza ko bishikwa ko ariko imana y'u Burundi imana y'abarundi ikaba ibabona ishora kubafasha kurengana ibi nkuko barenganye nibindi murazi yuko bari bagerageje n'utembagaza intwa inzego zitore n'abanyagihugu bikanka bakagerageza kuzana ibijanye n'imigomoko mu gihugu bikanka ivyo byose rero ni kimwe mu bintu bashira imbere mu gutoteza ibihugu bimwe bimwe n'abanyagihugu bamwe bamwe ba Afrika cyane cyane ariko turizeye neza yuko tuzorusimba nkuko twasinjye n'ibindi byose bigeragezwa
mwavuze ko urya mu rwi abahinga batatu babone batashoboye gushika mu Burundi kugira ngo bakore amatohoza ariko amakuru atangazwa avuga ko u Burundi ari bwo bwanse ko bakora icyo gikorwa aho muvuga ko iki mukanya gato
Burundi ntibwanse ico kuko urya mu rwi wagiyeho bidakurikije amategeko murazi yuko hariho iraporo yari yasohowe n'undi mugwi bakavuga yuko baturukanije inkuru ku buhinga bwa WhatsApp kandi bari bahawe impusha zo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bategeza kuza inshuro zine baza kabiri hanyuma ubwa nyuma bavuga ngo ntibaje kuko ngo umutekano mu gihugu cy'u Burundi ari mu kimwe cya gihe mwumva n'abacuraranzi rugarangiranwa ba Kidumu n'abandi bimwe bya Misi Burundi byaba mu Burundi burya kirya gihe twe twibereye mahoro ntangere bo bavuze yuko bataje kuko babona kumenga mu gihugu cy'u Burundi nta mahoro ahari ubu rero uyu mushasha usohoye iki kiraporo kitagira umutwe n'amaguru nuwashizweho rero bivuye kuri iyo raporo rero yiyamirijwe n'u Burundi kuko yarimwo ibintu by'agacamutwe kandi by'ibinyoma umva rero yuko leta y'u Burundi itabagiye kuza mu gihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi ntishobora gufata ikintu giciye mu gikenye cy'abanyaburaya ngo nuko ari umugwi washizeho bidaciye amategeko nguce uza kuyerereza mu gihugu cy'u Burundi ibyo rero tuvyita kuyerereza ntawe bemera ko boza baraza kuyerereza atakindi bagamije atari kurondera ingime bo toteza abarundi n'u Burundi
mwavuze ko iyo raporo itagira ihagaze ikayifatiye ku binyoma ikintu mwibaza cyo bagituma uyu murwi w'abahinga bawe bakorera kuri raporo y'ibinyoma niki hari inyungu babifisemo
inyungu ni mubanze muyumvire ingene byagenze muri Iraki aho habaye amaraporo nkayo bakagira ngo hari ibiganisho ruho nyanganda ngo yema abanyagihugu bagera batikire none Iraki kigeze he ubu ko igihugu ari ubunywenywe abanyagihugu bari babayeho neza ubayeho mu marushwa n'amaganya iminsi yose mbega amaraporo yavuzwe kuri Libya anganiki ubu mbega siho baza bavuga bati bijya byose byari binyoma inyungu rero bafise ni izo zuko bakorera ku maraporo y'ibinyoma kugira ngo bashobore kuja gutembagaza inzego zitore n'abanyagihugu bashireho inzego bifuza zoca zibafasha gusahura itunga ry'igihugu
ambassadeur Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru muri presidence y'Burundi murakoze cyane gose ku kanya muduhaye
murakoze namwe
ibiganiro ku ijwi rya Amerika birabandanya amakuru y'amagara y'abantu ku munsi wa gatanu uheze Isi niyo yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga. Ibyo nabyo bikaba bitijukiwe cyane mu Burundi. Mugenzi wacu Uriane Itangishaka yaraganiriye na muganga Deo Ndayishimiye yanonosoye ibijyanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga. Akorana n'ibitaro bitandukanye byo mu gisagara cya Bujumbura. Muganga Ndayishimiye atangura asobanura bumwe mu bugwayi bushobora kuvurwa na kinesiterapi.
Ubumuga navuga nti ni byinshi ariko icya mbere nuko hari ubumuga bujanye abana bavukana igihe bakivuka hariho aba bafise ibirenge nkuko nabivuze ibirenge bishase bimeze nk'iby'imbata bishase hasi hariho ibirenge byikunja ibyo bita ubugaru hariho abafise amavi akorana ko ibirenge bikamera nk'ibitandukana naho ibirenge bimwe ntibikora nako amavi agatandukana ibyo bitamu bifarasa genu vargum na genu valum hariho ibi bijanye n'igice cy'umubiri cy'umwana aho nyine bishika cyo cikaza gikora mu rwego kidakora neza nk'ukindi gice aho kuko ukuguru usanga bitanyaruka gusumba ibindi ibyo bitaye mitoji d'enfant n'ibyo nyine biri mu bikira cyane hama hakaho n'ibindi tubona kubana cyane za inzira dihemero ziziba tugafasha mu buryo muzidiwuke nabyo nyine bimara umwanya muto cyane bigakira rero hakaho n'izindi ndwara zabakuze zidufata umugongo aho umuntu usanga agenda n'umugongo bivanye n'akazi akora ka misi yose, izi ntebe twicara ko mu biro usanga ari intebe zidahuye neza ninde n'umuntu akazi akora, ugasanga yicara umwanya munini umugongo waje, umugongo uri mu bivugwa bigakira indwara z'igikebu n'izindi ndwara nyinshi muri make muri kinezitehabwi ko ni muri icyo gisata no gukinga ibyo bita obesite, ibyuhududa ibiro birenga urugero, kuko turafasha muri bya education physique. Ego
murakoze cyane rwose, murasiguye byinshi cyane cyane nk'inzira zihemero benshi bashobora kuba batari bazi yuko muri kinesitherapy bishobora kuvugwa, ibihimba byose by'umubiri muri make birashobora kuvugwa.
Ego urakoze cyane, ibihimba byose by'umubiri birashobora kuvugwa no muri kinesitherapy bivanye n'indwara umuntu agwaye, kuko nkuko twabivuganye ko novuga nti indwara zo muri kine si urwego rwigenga ruri ku ruhande ngaho, ni urwego gukorana n'izindi nzego n'ibindi bisata byo kwa muganga, bigakorana n'abandi baganga bandi bo kwa muganga. Bisigura ko ibisata byose byo kwa muganga turahana abarwayi, bisigura ko nta gice na kimwe cy'umubiri kiriho kidavurirwa kidafashanya na twebwe muri kinesitherapy, turi kumwe n'abandi mu gukora.
Murakoze cyane rwose muganga Deo Ndayishimiye i Bujumbura mu Burundi. Akajambo ka nyuma, impanuro cyane cyane woha abatwumva kuri uno munsi ni izihe? Ijambo ni rwawe.
Murakoze cyane. Impanuro ya mbere notanga ni uko umuntu wese abonye umwana muri aho tuba, aho tugendera, aho tugirante, umwana w'imyaka ibiri, umubyeyi yabyaye, umubyeyi yagize akabona ukuboko kumwe k'umwana ntigukora neza nk'ukundi, aramubwiye ati simba n'umwana kwa muganga hakiri kare, uzobona umuntu afite ikirenge cyikunje amunumve kwa muganga muri kine biravugwa, umuntu afite umugongo wigarukagaruka naze kwa muganga muri kine ziterapi, ibi by'urukebu, ibi by'indwara zitera bivanye ku ivumbuka ry'imirindi y'amaraso n'ahandi, ni bahaguruke duhagurukane twese kugira ngo dushobore kubwira abantu ko iyo ndwara izivugwa kandi umuntu agakira neza. Hama n'amagara y'abantu yodufashiriza hamwe kugira ngo dushobore kugera kure abanyagihugu bose bashoboye kwivuza.
Murakoze cyane rwose muganga Deo Ndayishimiye, avura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga i Bujumbura mu Burundi.
Bakunze ijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 y'ukwezi kwa 9 2017 hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo azaba ahagaze. Abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo kwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe.
Radio Jwi rya Amerika, ubu naho duha kanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo atubwira amakuru y'inkino yaduteguri.
Urakoze Aloys ku makuru yerekeye inkino yo muri iki gitondo. Duhere kuyerekeye inkino mpuzamakungu za Olympic. Urwego mpuzamakungu rujejwe inkino za Olympic, CEO Mumfonyapfunyo, rwagenye ibisagara vya Paris na Los Angeles kuba alibyo bizokwakira inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cici zo mu mwaka w'2024 n'umwaka w'2028. Ibyo bisagara byombi byari byarondeye kwakira inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cici zo mu mwaka w'2024 imbere yuko igisagara cya Los Angeles cemera kurindira indi myaka 4 inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cici zo mu gisagara cya Paris. Igisagara cyari cyagerageje kwakira inkino zo mu mwaka w'2008 n'umwaka w'2012 zizoba inyuma y'imyaka 100 izoba irangiye kuva zibereye muri cyo gisagara. Igisagara cya Los Angeles cyakira inkino mpuzamakungu za Olympic mu mwaka w'1932 n'umwaka w'1984. Ubu naho tuvuge ku nkino z'umupira w'amaguru z'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Inkino za mbere z'ama club yo ku rwego rwa division ya mbere yabaye aya mbere mu karere k'Iburaya mu migwi ayo ma club arimwo zarabandanije ejo ku munsi wa gatatu. Mu nkino z'ejo ku munsi wa gatatu mu mugwi Liverpool na Sevilla byarangije urukino binganya ibitsindo 2-2. Spartak Moscow na Maribor byarangije urukino binganya igitsindo ku kindi. Umugwi F Manchester City yatsinze Feyenoord ibitsindo 4 kubusa. Shakhtar Donetsk yatsinze Napoli ibitsindo 2 kubusa. Umugwi J Besiktas yatsinze FC Porto ibitsindo 3 kuri 1. Monaco na Leipzig vyarangije urukino bifise ubusa kubundi. Mumugwi H Real Madrid yatsinze Apoel Nicosia ibitsindo 3 kubusa. Mugihe Tottenham Hotspur yatsinze Borussia Dortmund ibitsindo 3 kuri 1. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Imumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayashikirijwe na Rosine Munezero, nawe Fatuma Alimas Karala niwe yashize hamwe ibi biganiro. Twabifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.